mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Mu Rwanda dufite umutekano ndanarenza ko dufite amahoro ndanakomeza mvuge ko dufite ubusugire ijana ku ijana bw'igihugu cyacu. Ubutekereza ukundi nibyo yifuza ariko siko bimeze.
Uni CP Theos Badege umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda aha ashimangira ko ivyabaye inyabimata bitazosubira akanavuga yuko inkiko z'u Rwanda zitekanye. Turazigaruka ko handi hato mube hagufi ya maradio yanyu. Ariko nubanza nkababwira muri make ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yivuguruje ejo kwa kabiri asigura ko yemeye ivyashikirijwe n'ibigo bijejwe amaperereza vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Burusiya bwa bwaragize bwarahungabanije amatora y'umukuru w'igihugu yo mu 2016. Ivyo ni nyuma y'umunsi umwe Trump we yemeye kugatwe kiwe ko yabwiye perezida wa mugenzi we w'Urusiya perezida Putin ko atokwemera ko Urusiya atacobwagiriza kuko ngo ivyo Putin yasiguye vyumvikana abashingamateka bavuze ko ivyo yavuze biteye isoni kandi bitesha agaciro icicaro ca perezida wa Amerika. Trump yavuze kandi ko leta yiwe igiye gukora bishoboka kugira ngo iburizemwo utwigoro twose Urusiya bwogerageza two kwivanga amatora yabashinga mateka ategekanijwe mu kwezi kwa 11. Igihugu cha Irani charaye citwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri sentare mpuzamakungu ufise icicaro lae ku ngingo ya perezida Donald Trump yafashe yo gusubiza ibihano kuri ico gihugu cari carakuwe ko inyuma y'amasezerano mpuzamakungu yo mwaka w'2015 ku birwanisho vya nucléaire. Itangazo ryashikirijwe niyo sentare ya ONU kuno wa kabiri rivuga ko Irani isaba Amerika gukuraho ivyo bihano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibicije ku muvugizi wa departement ya leta yavuze ko uko kwitwara kwa Irani ni atagaciro bihabwa ayo masezerano yo mu 2015 hagati ya Irani hamwe n'ibihugu bitandatu rutura ku isi Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudagi, Urusiya hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yatumye Irani igihugu cha Irani gikurwa ko ibihano mu by'ubutunzi naco cemera guhagarika programme yacu ya nucléaire. Kumugabane wa Afrika, perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yaremeje ejo kumugambwe akomokamwe zo guma ku butegetsi bihe bidashira. Nimijambo yashikirije ahitwa Kibaha hafi mu rwa mukuru wa Dar es Salaam aho yariko atanguza ibikorwa byo kubaka inyubako yitiriwe Julius Nyerere yashikanye Tanzania kukwikukira akanashinga umugambwe CCM. Magufuli yasiguye kandi ko abazorwanya umugambwe chama cha mapinduzi azokwibonerako kuva gishika ku butegetsi mwaka wa 2015 Magufuli yagirizwa n'amashirahamwe aranira uburenganzira bwa kiremwa muntu kuba atwaza igikenye kandi aburagiza abatavuga rumwe nawe no kubangamira uburenganzira bwa muntu bwo gushikiriza ivyumviro. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muyumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba ni 19:22. Turi kandi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi kiganiro cacu tugihere mu gihugu cy'u Rwanda aho ariko arahimbazwa umunsi w'abanyororo witiriwe Nelson Mandela. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi ni we ariko arakurikirana ivyo uno munsi. Asumta, amahoro mu Rwanda uyu munsi uri kuhimbazwa gute?
amahoro byane uyu munsi wahimbarijwe muri gereza ya Mageragere ni mu yubatse mu karere ka Nyarugenge aho cyane cyane inyanya abagororwa yaba mu mikino inyuranye yaba mu mivugo ikingenzi rero na abagororwa bavuze
Masumta urikura cikagurika urabe aga telefone kawe ukugafashe hama ubandanye tubwira ukuri kurahimbazwa uyo munsi.
Okay, ntabwo sinzi niba noneho munyumva.
Yego turakumva neza cyane ubu.
Yego navuga ngo rero ikingenzi wowe uhagarariye abagororwa yavuze yasabye ko iriya minsi 33 bafungwa by'agateganyo yakurwaho asaba ko cyane abagore asaba yuko abagore bakoroherezwa cyane mu bihano kuko aribo babyara aribo barira abana aravuga ati usanga ibintu twakoze bigira ingaruka no ku rubyaro rwacu ubu rero ikikurikiyeho hari ibintu byinshi cyane basabye koroshya ibihano basabye ko abantu bamwe na bamwe batajya bahabwa imbabazi nabo batekereza ukuntu bazajya bazihabwa muzi yuko mu mbabazi hano mu Rwanda zatanzwe hari ibyaha bitarebwa bidahabwa imbabazi nk'ibyaha byo kugambanira igihugu n'ibyaha by'abantu bakoze ibyaha bya jenoside abo usanga batari mu bagenerwa imbabazi nabo bavuze bati natwe tuba twaragurowe ni muzadutekerezeho mu kuntu mwazajya muduha imbabazi ubu rero none aha ngaha hagiye kuvugwa ari kuvuga n'umuntu ndetse
Hasumta uratwihanganira turumva telefone yawe itariko irayumvikana turaza kugaruka kuri iyo nkuru mu makuru yacu yo hanyuma ahuza kutubwira ibindi byavugiwe ngaho ariko arahimbazirizwa umunsi w'abanyororo witiriwe Nelson Mandela ariko tukiri mu gihugu cy'u Rwanda nena nabice ku masonga nkitangura igipolisi cy'ico gihugu cyatangaje ko kitazo kwihanganira ibitero vyagabwe mu murenge wa Nyabimata ni mu karere ka Nyaruguru mu majepfo y'u Rwanda mu minsi ishize munama bagiriye mu murenge wa Kivu Nyaruguru kuno wa kabiri inzego z'umutekano n'iza gisivile bashimangiye ko imipaka y'u Rwanda itekanye kandi ko bagiye gukurikirana Calixte Sankara avugira umutwe FLN avuga ko ari we wagavye ibyo bitero i Kigali ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Mu biganiro inzego z'umutekano n'iza gisivile zagiranye n'abaturage bo mu murenge wa Kivu mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda kuri uyu wa kabiri umwe mu mirenge yegereye ishyamba rya Nyungwe zashimangiye ko muri rusange inkiko z'u Rwanda zose zirinzwe bihagije ni mu gihe mu minsi ishize hagiye humvikana ibitero by'abagizi ba nabi bitwaje intwaro mu murenge wa Nyabimata Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda bikanahitana ubuzima bw'abamwe aganira n'itangazamakuru Sipiteosi badege umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yashimangiye ko ibyabaye Nyabimata ari urugomo kandi ko bitazasubira kuko inkiko z'u Rwanda zitekanye
mu Rwanda dufite umutekano ndanarenza ko dufite amahoro ndanakomeza mvuge ko dufite ubusugire ijana ku ijana bw'igihugu cyacu utekereza ukundi nibyo yifuza ariko siko bimeze no muri Nyaruguru n'ahandi hose icyabaye nk'uko twabivuze ni urugomo bwabereye hano muri aka gace duhagazemo
Ibinzego bwite za leta n'iz'umutekano zabitangaje nyuma y'amasaha make Calixte Sankara yumvikanye yemeza ko umutwe FPLN navugira wihuriro MRCD ari wo wagabye ibiteri Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata atangaza ibyo kuri uyu wa mbere Sankara yashimangiye ko bafite ingabo mu mpande zitandukanye z'u Rwanda Sipiteosi badege umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yabwiye itangazamakuru ko ibyo Sankara yatangaje ari ikinyoma kandi ko cyatanze amakuru ku nzego zibishinzwe mu Rwanda ku buryo ku bufatanye n'ubutabera mpuzamahanga bazamuhiga kuko ngo hari n'ibindi byaha ubutabera bw'u Rwanda busanzwe bumukurikiranyeho
ikinyoma twe twakibonye mwe ahubwo amakuru ndavuga inzego z'ubugenzacyaha ndetse n'iz'ubutabera kuko bamwe mu babyitirira harimo n'uwitwa Sankara amenyerewe mu madosiye y'ubutabera bwo mu Rwanda mu bihe byashize kuba yongeye kwitirira urugomo kwitirira ubujura tuzi bwabaye ni na dosiye zatangiye gukorwa birafasha ubutabera byaba ubwo mu Rwanda ariko kandi bikazanohereza n'ubufatanye mpuzamahanga kuko iyo umuntu akoze nk'icyaha ari mu gihugu kindi kitari mu gihugu cyaha cyakorewemo gihugu icyaha cyakorewemo gikora dosiye nko bigenda hanyuma wasanga uwo muntu dosiye imaze kuzura uwo muntu ntabe ari mu gihugu hagakorwa ubufatanye mpuzamahanga nk'uko u Rwanda rwiyambazwa ni nako nta twiyambaza abandi ibyo biramenyerewe turibaza yuko rero byafashije ubutabera biriyongera ku byaha bindi asanzwe akurikiranyweho kuko iryo zina rirazwi mu butabera nk'uko nabibabwiye
umukuru w'igipolisi cy'u Rwanda IGP Emmanuel Gasana muri ibyo biganiro n'abaturage yasabye gukomeza gufatanya n'inzego z'umutekano mu guhanahana amakuru ashobora guhungabanya umutekano maze nawashimangira ko ibyabaye Nyabimata muri Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda mu minsi ishize u Rwanda rutazabyihanganira.
Abo bantu bishyikirizwa baza kuri ubu buryo bafite n'imbunda bakinjira mu gihugu bagakora ibintu nk'ibyo bakongera basubirayo, nta munyarwanda ukwiye kuba yahungabanywa n'abantu bahungaba. Muzi amateka maremare yacu hari bitandukanye twagiye ibibazo tukabyivanamo, n'ibyo ngibyo by'abajura n'abandi batwaje imbunda bari hirya no hino nawe ntabwo twabyihanganye. Dufite ingabo z'igihugu cyacu, dufite inshingano zo kurinda igihugu, kandi muzi neza uko tuzizera uko zikora akazi neza.
Bwana Francis Kaboneka, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, yasabye rubanda kwirinda ibihuha bitabafitiye umumaro. Asaba n'abategetsi mu nzego z'ibanze kurinda rubanda guhugira mu bitabafitiye umumaro, ahubwo bakita ku iterambere ryabo.
Mukirinda ibihuha, mukirinda abashaka kubashuka, tukarwanya ikibi n'igisa nacyo gishobora kututinda. Icyo nabizeza ni uko ubuyobozi burabashyigikiye kandi buri inyuma yanyu bwiteguye kubafasha uko bishoboka byose kugira ngo dukomeze urugendo. Mwe muriteguye kubufasha, nimvuga ubuyobozi mumenye ko namwe muri mwe muri abayobozi, sibyo? Dufasha abaturage, tubarinde guhugira mu bintu bidafite agaciro, ibintu bishobora kudusubiza inyuma.
Nakwibutsa ko intandaro y'ibi biganiro ari ibitero byumvikanye Nyabimata mu karere ka Nyaruguru byahitanye bamwe bikomeretsa abandi birasahura binangiza ibindi bintu. Aho hari mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu n'intangiriro z'ukwezi kwa karindwi, umutwe FPLN witwaje intwaro wo warangije kwiyemerera ko ari wo wagabye ibyo bitero kandi ko uhanganye n'ingabo z'u Rwanda mu ishyamba rya Nyungwe. Kugeza ubu inzego z'umutekano mu Rwanda, polisi n'igisirikare zo zikomeje gushimangira ko ziryamiye amajanja. Lieutenant Colonel Emmanuel Nyirihirwe ukuriye ingabo muri Nyaruguru we yari yabitangarije ikibeho mu mpera z'icyumweru gishize muri Nyaruguru mu nama n'abareberera rubanda.
Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu umuntu azagafata uko abonye. U Rwanda dufite intwaro zihagije, dufite ibikoresho bihagije, dufite abasirikare bahagije. Ntabwo buya gusa bukwiye kubateza intwaro. Turumvikana. Muhumuriza abaturage, bararinzwe n'igisirikare gikomeye, barinzwe na leta ikomeye, barinzwe n'ubuyobozi budapfa kujegajega.
Ibiganiro nk'ibi bikangurira rubanda kuba maso bafatanya n'inzego z'umutekano mu gucunga umutekano no kugendera kuri ufatwa nk'umwanzi birakomeje mu baturage cyane mu mirenge ihana imbibe n'ishyamba rya Nyungwe mu majyepfo y'u Rwanda. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Eric Bagirubusa arakenuye. Mu Rwanda kandi impunzi z'Abarundi ziba mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda zatoye indongozi nshasha. Izo ndongozi zitowe ziyemeje ko zizokwihutira cyane cyane ikibazo cy'abana batishoboye batiga, hamwe n'ikibazo cyo kwivuza. Ibindi murabyumva mu nkuru twategura imenyesha makuru wacu mu Rwanda. Pierre Claver niyo nkuru.
Uwatowe kurongora impunzi zose z'Abarundi ziba mu ntara y'Uburasirazuba n'umusore akiri muto, mu gihe wahora yari mu kigero cy'imyaka hafi 50. Icyo ni kimwe mu byatumye izindi mpunzi zimuhunda amajwi amushikana ku nsinzi.
Songo zishasha tuzirindiriyemo ibikomeye, twibaza kwizi dutoye ubu azizo dushikana kuri byinshi gusumba n'izahahora ko dutoyemo inkerebutsi. Umuntu akiri muto akiri dinamike, tumaranye imyaka 3 abandi twabatuye tutarabamenye, ariko uwe turamaze kumumenyera, ibikorwa bye turamaze kubibona, turabona ko ari umuntu azodushikana kure.
Mu byo izo mpunzi zifuza ko indongozi nshasha zo kwihutira no gukorana neza n'inzego zibanze z'igihugu bahungiyemo.
Ibyo tumutuma ni icambere mu kugwiza urukundo mu mpunzi, kuko uko umuntu ahura n'ibikomeye bimusigana n'inkomere ku mutima, agaca agira umutima ukomeye, urukundo rukagabanuka, zikagiranira urukundo ngaha muri Nyamata aho duherereye. Ikindi tumusaba ni uko akwiye guhagarara nk'umuntu nyine yokorana n'inzego z'ibanze ngaha, agakorana n'abandi umutekano, tukagira umutekano, kuko nutwo dukora tudukora ariko dufite umutekano, kugira ngo n'abaduhaye indaro twasanze umutekano, umutekano wacu wabo ntuhungabane kubw'abandi bashobora kuza bihetse inyuma yacu cyangwa bari kumwe na twebwe. Kanatuba hafi kuri ibi byose, kanatwumviriza.
Vincent Ndayishimiye yatowe kurongora abandi, cyo kimwe na komite yiwe yose biyemeje kwihutira ikibazo cy'abana batiga, hamwe no guhimiriza abandi gukora imirimo yo kwiteza imbere.
Ni ukwihutira kubiba urukundo mu bantu, kugira ngo tugire urukundo dukundane hagati yacu. Impunzi zahungiye ngaha. Icya kabiri, hari abana batiga baretse kwiga babishaka ku mpamvu zo kubura uburyo bwo kurihishure. Abo tugiye rero kugerageza kumenya ni bande babahe muri kano karere nyene kugira ngo turondere abantu twosaba ifashanyo kugira ngo badufashirize abo bana kuko nibo Burundi bwejo kugira ngo bazogira ico batahanye tugiye gukorana na komite idukurira y'Ikigali kugira ngo tuze turabasaba abo bahora bavuza bongere ko hari abo bavuza kugera ku myaka 12 n'abandi kuva ku myaka 60 kuduka urumva kuyiri iyo myaka yindi yo hagati kuva kuri 12 gushika kuri 59 urumva ntibavuzwa tuwokangurire n'impunzi kugira ama projet mato mato imigambi mito mito nk'ukwishira hamwe bakadandaza utuntu dutoya twungurana ivyiyumviro vyo tuntu twokora
yamara hari ico zonzego nshasha zizo kwirinda nkuko iyo ndongozi ibivuga
oya nta politique cya politique tuzovyirinda kuko nta politique mu buhungiro twebwe turiko dukora no kwitanga ko muma wese
mu gisagara ca Nyamata ahabereye amatora niho haba impunzi nyinshi z'abarundi muri yo ntara y'uburasirazuba hakiyongera kizindi ziba mu turere dutandukanye tw'iyo ntara izo ndongozi zivuga ko zizoca zishinga amakomite ku rwego rw'imirenge n'imidugudu n'inzego zikurikira uburongozi bukuru bw'impunzi muri Kigali bwatuwe mu ntango z'uyu mwaka Pierre-Claver Niyonkuru Inyamata ku bw'ijwi rya Amerika.
Ijigi Amerika, Washington DC, mukirundi no mukinyarwanda, mukanya, turaca tubandaniriza ku makuru avugwa mu gihugu c'u Burundi. Bituyafatiye mu vyerekeye ibidukikije aho bamwe mu borozi b'ifi mu ntara ya Ngozi bamenyesha ko ubworozi bwabo bangamiwe n'abatabungabunga ibidukikije aho ni mu gihe inzuzi bakoresha mu kugomera izo fi bishika zikaba zirimo amazi acafuye. Fidelite ishatse.
Adeka ni imwe mu mashirahamwe yorora ifi arenga atatu ari mu ntara z'uburaruko bw'igihugu cy'u Burundi iri mu ntara ya Ngozi ku rubibe komine ya Ngozi hari na komine ya Busiga ahitwa mu Rukecu. Iryo shirahamwe rurikiyemwo abanyagihugu barenga 70 rikaba ryatangujwe n'abahoze ku rugamba haheze imyaka 6. Iryo shirahamwe rimenyesha ko haheze ikiringo c'amezi 2 rigize uruhombo. Sendege ya Salome ni warirongoye.
Hariho ishyirahamwe ngahaya rije ukoborika wa yitwa Girinko. Iyo naryo kubera twe dufise ururuzi ariko tukuramo amazi kugaburiza ifi yo gushyira mu izi nyanja zacu nabo barukenera kubuza barukuramo amazi yo kurongi ikawa zabo. Gutyo rero baca barungika amazi mabi mabi cyane ryari ishyirahamwe ryateza kumenya kumwe gitunganya. Ntibasora yuko ibyo bakora babirungika mu ruzi kuko uruzi ni ingabanwa rusange.
Izo fizo rero mu binogo 11 biri ku buringanye bwa babi hegitari 3 yatahumanywa ry'amazi ryahabaye. Ishira hamwe ryorora ifi rivuga ko mu kinogo kimwe bivanye n'uburinganire bwacu hava mu ifi ziri hagati y'amajenindwi n'itoni. Aho rero ikiro kimwe c'ifi kigugwa amafaranga 5,000 z'amarundi. Izo fi zirobwa kabiri mu mwaka iryanyuma barukiye ko kuroba mu kwezi kw'12 ku mwaka uheze. Ubu nta cizere bafise ku mwimbo bazoronka.
Bo musanzwe icyo kibazo cyaramyeho mugabo ntikamyeho cyane niko bwa mbere amazi yaranuka ifi tugasanga ziko zizagira ibibazo mugabo atari cyane ntizife nkuko twabibonye. Ariko ubu rero kubera yuko iyi Girinko yaje igaca ishaka kugurika zirengeje zindi hinguro ryaho arigura amazi nayo acaba mabi cyane ararenza noneho n'abantu bose bacenga habwira barumva kanuko ku mwonga wose. Nicyo cyatumye rero ifi zizazipfa ku bwinshi nk'ibinogo bishaka kuri 6 hariya ifi zari zirimo zose zarapfuye.
Icyo abarozi basaba ni ugushumbushwa ikibazo cyabo kigeze mu butungane mu kurinda ko ubutungane batunganyiriza. Sedege ya Salome asaba abajije ibidukikije gufata mu minwe ikibazo cy'amazi mabi ari kurigwa mu nzuzi.
Nkuko na Tanganyika baba babikoze ugasanga bariko babuza abantu barungika y'amazi bari muri Tanganyika nungaha mu izi nzuzi zindi wacu babikore nkuko nyine kuko si ifi gusa zipfa n'ibindi byo bidukikije n'imirima. Ndese iyo amazi arashobora kujya mu mirima nta kintu na kimwe usanga mu iyo mirima yose cyayononekaga.
Ako kamo karumviwe kuko bajejwe idukikije barishwe kuri iryo tunorero Grinko aho abakorera bigishijwe ingene amazi bakoresha yobanza guhingurwa mbere y'uko arekurirwa mu nzuzi kugira ngo bakingire ibyo yonona. Hagataho nta z'uburaruko ziraguriyemo cyane amatorero y'ikawa kuko ari nako karere ka mbere mu Burundi kavamo ikawa nyinshi. Muri Senake urimo w'isangi ishyirahamwe rikiyemwo abarimyi b'ikawa mu Burundi bamenyesha ko gukingira ibidukikije kuri bo ari ikibazo nkoramutima. Binyogoto Anselmo yabwiye Radio America ko bagerageza guhimiriza abanywanyi babo hamwe nabo matunorero kwijukira gukingira ibidukikije ukaba nkako abatunorero y'ikawa ari mu karere ka Kayanza twabonye yatunganije inogo bibanza gutegurirwamwo amazi bakoresheje imbere y'uko bayarungika mu nduzi no mu myonga ariko rero atarabikora uyabwirwa n'umunuko uharangwa iyo uri kurahegereza mu rukecu muri komine Busiga mu ntara ya Ngozi Fidelite Shatse Radio America.
Turabandanye n'ikiganiro iwanyu mu ntara tubandaniza mu ntara ya Ruyigi ni mu buseruko bw'u Burundi ahavugwa inzoga zitemewe n'amategeko zasubiye ku gisivya zibonekeje mu gihe hari harabaye isekeza ryo gutuza izo nzoga abahinga bagasigura ko zonona n'amagara y'abantu. Mwigisha makuru ijwi rya Amerika mu Ruyigi Fidel d'Antoine Nsabimana aratubandaniriza ino nkuru.
Adivuga dasuye kuboneka na makomine ari mu ntara kama ya Kumoso, Nyabitsinda, Kinyana Gisuru, ni komine ya Butaganzu uri mu ntara kama ya Buyogoma. Minani Ferdinando, umunyagihugu wo muri zone Muhazi, komine ya Nyabitsinda, bavuga ko abazinyo batakizinyura ku mugaragaro.
Ivyo bintu twaragerageje kubituza, no kuvuga nk'inzoga zitemewe n'amategeko ubu ahantu bisigaye kuko temba ku mutumba uhereza uri ku mukuru bibe rwa Butaganzwa na Nyabitsinda, zisigaye ziri ku mutumba wa Titi uri muri Butaganzwa. Commissaire Provinciale yari yaje kuzituza hari sekeza kuri uwo mutumba kubera ko abanyagihugu biwacu ariyo bari basigaye baza kugira kuzisumira twaguma dutaka dutakamba aho abantu basanzwe bazidandaza ubu numvise ko basigaye bagira utugwitugwi bakaja mu ishyamba kuzinywerayo.
Pese yoza benda hafi arongo uyu mutumba wa Nyaganda komine ya Nyabitsinda arashima intambwe bari bateye mu kugwanya bene izo nzoga.
Nani ndateruye akambere no kuri mu bantu bari barahebye izo nzoga nibihuhanye ne ndumva ndabyumva hariya nta muntu nta ubone sati bitarondewe kuko ariho ndo kwihenda ati ntabyo babiriho ugasanga birahari nkagwa mu kaga kandi kubusa ngiye gukorana n'abajeje umutekano hanyuma tuje inama twebwe dutohoza abo bantu nabo baribo kuko niho bo bangira ngo babazinywa ngiraho bari nk'umugahinga kurere je nk'uko ndovuga kewe n'ukuri mutumba w'Nyagahanda kwari kwarashimye gose n'ukuri kuri za nzoga mugamaze kumva igihuha nyene cisa kubavuga ndace numva nyene menga birambabaje.
Ninyuzwa Beatrice umukuru w'umutumba wa Nyagitika ati naho rahira ko basigaye abantu bakinywa bene izo nzoga.
Tuvuga yuko ivyo bintu kumbure vyo bitahari twaje kuturabesha biri mu binyegero hanyuma twebwe nk'uko umutumba aho mpereye aho vyo hora bicururizwa mu myaka yahera batarabituza ubu twarabitujije ubu bare burugawe ariko mu mashyamba nta muntu yoca agenda yishira hejuru ijana ku ijana yuko ivyo bintu vyaba bitahari kuko nabahora babicuruza iyo turiko turakoresha inama ku mutumba baravuga yuko bagiye aha kurya mu ligisuru bavuga ko izo nzoga bazinkora ku mugaragaro aho rero natwe turiko turatanga turiko turakoresha inama duca tubura n'inyishu tuwishura duteya kamo komine ya Gisuru duhanye imbibe na komine Kinyinya duhanye imbibe ko nabonye neboza tukakorera ku mugozi umwe mu kugwanya izo nzoga zitemewe n'amategeko.
Yari yabashingwa aramutse intara ya Ruyigi amenyesha nk'ingo be n'ibihano ruhasha bizofatwa kandi bitazofatirwa abazinywa n'abazikora gusa ariko akagabayisha abana bariye
igihe bizoshikaho twumvise ziri tukaza kuzisesa abajejwe intamwaro ariho bari nawe jeje police ariho bari tukabona kabara bimenye bakirengagiza hazohanwa uyo yarasanzwe dusanze yarekara zicuruza hongere hahanwe nabo bajeje intwaro bahegereye nyumba kumiye mukuru mutumba hamwe n'ubujejwe igipolisi ko bagiye mu bahaye nkiki abo bariko baracuruza izo hamwe n'izo tononera amagara.
Izo nzoga zitemewe n'amategeko muri iyo ntara ya Ruyigi ni inzoga bita muraha abandi bakayita umukoro wa jipo canke umunanasi. Ikogwa munanasi ariko ahanini yiganjemo isukari basukamwo ku rugero runini. Iyindi nzoga itemewe n'amategeko bakunda kunywa ni inzoga ya Kanyanga bahingura mu bifu vy'imyumbati abandi bakayihingura mu myanda y'isukari bita merase. Izo nzoga zose abahinga bavuga ko zifise ubumara bwo n'amagara y'abantu bazinywa aho usanga bazinywa bavyimvye amatama n'ibirenge. Muri komine ya Nyabitsinda intara y'urugi mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana kubwije ujya Amerika.
Akazi kikabamenyesha yuko hageze ikiganiro cy'amagara y'abantu. Uno munsi turagaruka ku ingwara y'amafyigo iri mu ngwara zisinzikaza abantu bagashobora kubimenya amazi yamaze kurenga inkombe. ivyo bigatuma ukuyavura bitoroha kubwo ubukene bw'ibikoresho n'abahinga mu buvuzi bwayo buri mu gihugu cyo Burundi. Kiganiro cy'uno munsi twagitegure na mgenzi wacu Diane Ndonse ari Bujumbura, reka atugire kumuriri.
Amafigo ni bihimba bibiri biri mu mubiri. Abaganga basigura ko mu gihe akomeye neza ayungurura amaraso agasohora ibyunyunyu bidakenewe bimwe bimwe biciye mu mwanda mutoyi, eka mbere akanasohora n'amazi arenze ko mu mubiri. Mu gihe rero amafigo yatanguye kononekara, ibyo ntaba akibikora neza. Muganga Sylvain Pierre Nzeyimana, umuhinga mu bijanye no kuvura indwara y'amafigo, aratubwira ibimenyetso by'umuntu yagwaye.
Iyo amafigo agwaye, ikintu cya mbere kiboneka nuko ivyo bicafu byateze gusohoka mu mwanda mutonyi bitaba bigisohotse, bigaca bituma umubiri udasubira kumererwa neza. Kigira kabiri, amazi yari mu mubiri arenze ko ntaheza nayo ngo asohoke. Muzoca mubona rero nk'umuntu afite indwara y'amafigo atanguye kuvyimba, akavyimba amaguru, akavyimba mu maso, bamwe bakavyimba inda kubera yuko inda ica yuzuranamo amazi, bamwe bikabagora ko bahema kuko umutima wabo wavyimvye canka amaha arimo amazi. Vidose bikaba iyo amafigo yananiwe atagishobora gukora akazi kayo.
Ingwara zimwe zimwe ziri mu bishobora konona amafigo. Muganga Sylvain Pierre atanga karorero ko ku ngwara yivuduka y'umurindi w'amaraso hamwe n'ingwara ziva ku mugera wa sida. Iyindi iza ku isonga ni igisukari, aho ibice 80% by'abagwaye amafigo baba bayigendana. Eka n'abafata imiti kama, muganga arabagabisha ko ishobora kubangamira amafigo yabo. Uretse n'ivyo, muganga Sylvain Pierre Nzeyimana aravuga ko umuntu ashobora gufatwa n'iyo ngwara bukwi na bukwi bivuye ku ngwara ya malaria. Iyo nayo ikaba iri mu ngwara zigeramira abantu cyane mu gihugu.
Icyo ngomenya nuko umuntu wese agwaye malaria akwiye kumera amagabo kaje kwivuza kwa muganga akishigwa n'imenyetso, bamuhaye umuti akabona biranze kwa gufata kubera ko ayogwa canke akabona ntashobora kunywa amazi menshi ngo amafigo yo gukora neza, acaje kwa muganga kugira amutere iserumu. Bitagenze gutyo amafigo aca sinzikara. Asinzikaye rero biragoye cyane kugira ngo umuntu yavure, ariko arashobora kuyavura umugabo n'umugwayi araremba gose. Rero novuga nti umuntu wese agwaye malaria arashobora kugwara amafigo nubwo yaba yivuje. Nico gituma n'abaganga ndabahamagarira kenshi kuguma kurikirana abagwaye malaria.
Abantu bose baba bana canke abakuze bashobora gufata kwa n'ingwara y'amafigo. Ariko rero muganga Sylvain Pierre Nzeyimana avuga ko abakenyezi bibungenze bari mu mugwa abantu ibangamira cyane.
Kubera yuko iyo umukenyezi yibungenze hari igihe aba impinduka mu mubiri, ivuduka ry'umurindi w'amaraso rikongerekana, kandi rikongerekana gose ku buryo rimubera intambamyo kubaho mbere n'umwana afise mu mbanyi. Ntirigenda ritononya amafigo. Kandi kenshi gose y'abagore bibungenze muramubona bavyimba amaguru, hari abavyimba amaguru kubera amafigo agwaye batari kubera imbanyi. Nico gituma abagore bose bibungenze bobona n'umuganga bagitwara imbanyi kandi akabakurikirana kugira ngo abone hakirikare yuko umurindi w'amaraso uri kuraduga cyane canke amaguru avyimvye arondere neza arabe yuko amatari amafigo agwaye. Nukuri abakenyezi bibungenze barakarigwa cyane n'ivyo bintu.
Aho ingwara y'amafigo igoreye nuko nyene kuyigwara ashobora kuyimarana igihe atamusonga yumva.
Umuntu arashobora kugwara ingwara y'amafigo imyaka 10, imyaka 20 agwaye ingwara y'amafigo, ukebuke amafigo aguma yononekara ariko umuntu atanakimwe yumva. Akazogenda kuvyumva ryari? Arembye amaguru avyimvye akaba ariwe umbwira ati erega n'amafigo yawe agwaye, kana kanabibona kubera yuko no kumwanda mutonyi ntabagisohoka. Agaca avuga ati kumbure amafigo yanje aragwaye. Ingwara zimwe zimwe zibaza z'amafigo zirahari, ari abantu usanga batanywa amazi menshi ugasanga baragize utuntu tutubuye mu mafigo tukazibira aho umwanda mutonyi usohokana birababaza. Ariko abandi bafite ingwara zikaze z'amafigo nukuri nta mugwayi uzokumva kubwira ngo ndababara mu mafigo, nta na kimwe bayumva ni ingwara itababaza.
Icyo bikoze, uyu muganga w'umuhinga mu kuvura indwara y'amafigo avuga ko ishobora kuvugwa igakira igihe umuntu yamufashe bukwi na bukwi kandi agacanyarukira kwa muganga. Ariko mu gihugu cy'u Burundi biracyari ikibazo kubwo ubukene bw'ibikoresho hamwe n'ikena ry'abaganga. Icyuma gishobora gusubirira amafigo mu kuyungurura amaraso kiboneka mu ntara ya Karusi, imwe mu ntara zo hagati mu gihugu. Vyongeye n'uburyo bwo kwishikira bukaba buzimbye cyane. Aha kandi nuwo amafigo yamaze gusinzikara gose birashoboka ko ayasubirizwa n'imiburiburi akaronswa rimwe kuko rishobora kumufasha kugumana ubuzima nk'uko muganga Sylvain Pierre Nzeyimana abandanya bivuga. Ariko ingorane igaruka hahandi ko atabuhinga bwo kubikora buhari mu gihugu cy'u Burundi. Uyu muganga ahanura abantu kunywa amazi menshi kuko ari mu bifasha gukinga indwara y'amafigo. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakinwe ninakuriwe duce dusozere kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunzi mwatwumviriza mwakoze yakoze Macbill ya Bero yegeranije amajwi hamwe na engineer Edrius yadufaje muhinga bw'ivyuma. Diane nahazwe twari kumwe tuzosubire ejo nkaho twahereye. Mugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu.